ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ngireho neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi bayikaze mu makuru yacu yo kuri isaha. Intambara muri Kivu y'Epfo zikomeje gutuma ibihumbi by'abaturage bahunga. Abagerageje guhungira mu Burundi ntibabishoboye kuko icyo gihugu cyanze kubakira.
Turimo kugenda duhunda tuvuye mu bibogobogo, turi impunzi dufite za ngombwa zose. Abakongomani bakatutambutsa kuri duane, twashika ku Barundi bakama banga ko dutambuka.
Turimo gushaka ku mpaka wa Gatumba nyine, bakatubwira ngo nitugaruke dusubire iwacu taho twaye tuja, ngwino ntabwo ari iwacu.
Aba ni bamwe mu banyekongo bahunga intambara ikomeje ahitwa mu bibogobogo muri teritwari ya Fizi. Nya Ethiopia Tedros Adhanom Ghebreyesus niwe mukandida rukumbi ku mwanya w'umuyobozi mukuru w'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS. Ariyamamariza kuyobora uwo muryango indi manda y'imyaka itanu. Papa Francisco yakiriye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden. Baganiriye ku bibazo by'ubukene ku isi, imihindukire y'ibihe n'icyorezo cya COVID-19. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya, ntimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri isaha tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abantu 14 niyo bimaze kumenyekana ko bapfuye ubwo ibiturage byabo byagabwagaho ibitero n'imitwe ibiri yitwaje imbunda mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo bwicanyi bwabereye mu mudugudu wa Gina uri mu ntara ya Ituri, watewe n'inyeshyamba za Kodeko, IDPS na ALC. Nkuko bitangazwa n'umuryango ukurikiranira hafi ikibazo cy'umutekano muri Kivu uzwi nka The Kivu Security Tracker, izo nyeshyamba biravugwa ko zateye n'akandi gake kitwa Nizi. Ababyiboneye bavuganye n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP, bavuze ko ibyo bitero byagabwe saa kumi z'ijoro bimara hafi amasaha arindwi. Uwo mudugudu wa Gina usanzwe utuwe cyane n'abaturage bo mu bwoko bw'Abalendu. Intara ya Ituri iri muri eshatu zikomeje kwibasirwa n'ibitero by'imitwe yitwaje intwaro muri Kongo. Mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka, intara za Ituri n'iya Kivu ya ruguru zashyizwe mu bihe bidasanzwe zihabwa n'abayobozi b'abasirikari hagamijwe guhangana n'ikibazo cy'imitwe y'inyeshyamba ikomeje guhungabanya umutekano muri izo ntara. Umunya Ethiopia Tedros Adhanom Ghebreyesus niwe mukandida rukumbi ku mwanya w'umuyobozi mukuru w'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS. Ariyamamariza kuyobora uwo muryango indi manda y'imyaka itanu. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Ghebreyesus yafashe iya mbere mu makungu mu ngingo yo guhangana n'ikiza cya COVID-19, agiye kurangura ikindi kiringo cy'imyaka itanu mu mabanga y'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe OMS. Ni nyuma y'uko abaye umukandida wenyine yagenywe n'ibihugu 28. Tedros yigeze kuba umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'igihugu cya Ethiopia. Yabaye umunyafurika wa mbere yatowe kuyobora OMS mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2017. Ubufaransa n'Ubudagi biri mu bihugu byo mu karere k'Iburaya bimushigikiye, hamwe n'ibihugu bitatu byo muri Afrika, ni ukuvuga Botswana, Kenya n'u Rwanda. Ubwongereza, Ubushinwa, Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibiri ku rutonde rwatanzwe n'ibihugu byamugenye icyese. Ishyirahamwe OMS rishobora gutangaza ko umukandida umwe rudende ariwe yashyikirijwe n'ibihugu birigize ku itariki 23 y'ukwezi kw'icyenda muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na 21. Ethiopia yaranse kugenda Tedros mu kiringo kigira kabiri kubera kutumvikana ku ntambara iri mu ntara ya Tigreya mu buraruko bw'igihugu. Byasabye ko ibindi bihugu bitegerezwa kumugena. Tedros yayoboye amakungu mu rugamba rwo kurwanya ikiza cya COVID-19 cyadutse ubwa mbere mu gisagara cya Wuhan kiri hagati mu gihugu cy'Ubushinwa mu mpera z'umwaka w'2019, kikaba kimaze guhitana abantu imiliyoni 5 n'ibihumbi 200 ku isi.
Papa Francisco yakiriye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden. Baganiriye ku bibazo by'ubukene ku isi, imihindukire y'ibihe n'icyorezo cya COVID-19. Ni inkuru twateguriwe na Thomas Kamirindi.
Ku buryo budasanzwe ikiganiro cyabaye kirekire cyane, cyamaze isaha n'iminota 15, hiyongeraho indi minota 15 yo gufata amafoto. Tugereranye n'izindi nama Papa Francisco yagiranye I Vatikani n'ababanjirije Biden ku butegetsi. Mu 2017 yamaranye iminota 30 na President Donald Trump. Naho mu 2014 yamaranye na President Barack Obama iminota 50. Muri rusange umushumba wa Kiliziya Gatolika amarana iminota 30 n'abategetsi yakiriye. Nkuko ibiro bya President Biden byabitangaje, yashimiye nyirubutungane Papa Francisco ko yitangiye kuvugira abakene bo ku isi, abugarijwe n'inzara, intambara n'abugarijwe no kuberabezwa. Yamushimiye ko ari ku isonga mu bikorwa byo kurwanya imiherukire y'ibihe no gukangurira isi ko buri wese akwiye gukingirwa icyorezo cya COVID, kandi ko kuzahura ubukungu bw'isi nyuma yacyo bigomba kungana ku bihugu byose. Naho Vatikani yatangaje ko abayobozi bombi baganiriye ku bibazo byo kubungabunga isi, icyorezo cya COVID, impunzi n'abimukira, no kurengera uburenganzira bwa muntu by'umwihariko ubwo kwihitiramo idini ushatse. Papa Francisco na President Biden wari kumwe na Madamu we Jill Biden babanje kuganira bonyine mu muhezo. Nyuma inama yabo yaguriwe ku bajyanama ba President Biden barimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Anthony Blinken, umujyanama mukuru mu by'umutekano Jake Sullivan n'umuyobozi wungirije w'imirimo mu biro by'umukuru w'igihugu Jen O'Malley Dillon.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora no gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. Mukanya na amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bamwe mu baturage b'abakongomani bahunga ibitero by'abamayimayi bimaze iminsi birahitwa mu bibogobogo muri teritwari ya Fizi ntara ya Kivu y'Epfo, bavuga ko igihugu cy'u Burundi cyanga kubakira. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Ibitero by'abagwanyi b'abamayimayi byibasiye akarere ka Bibogobogo kuva tariki ya 13 y'ukwezi kw'icumwaka 2021. Gisha abantu barenga 15 bitwikimyana irenga 13 ndetse binyaga amatungo abarirwa mu bihumbi, nkuko bitangazwa n'abayobozi w'akarere ka Bibogobogo. Bamwe mu baturage b'ubwoko bw'abanyamurenge bateshejwe ibyabo bari gushaka ubuhungiro mu gihugu cy'u Burundi, bavuga yuko bagera ku mpaka wa Gatumba bakinigwa n'abakozi bashinzwe abinjira n'abasohoka. Ramu na Amagaju n'umwe muri izi mpunzi ziri gushaka ubuhungiro bagaruriye ku mpaka wa Gatumba.
Turimo kugenda duhunda tuvuye mu bibogobogo turi impunzi, dufite za ngombwa zose, abakongomani bakatutambutsa kuri duwane, twashika ku Barundi bakamabanga ko dutambuka, habe n'umusambo, habe no gupimwa korona, ntacyo barimo kudukorera, barimo kwama dusubiza inyuma gusa ntibakeneye ko dutambuka. Twebwe dukiramiranye ingenzi zibereje ubundi twaragiye twirwa kuzuba n'abana, turasubira turagaruka nimugoroba. Habaye ejo kandi turasubira turagenda, abana birwa bapfa nabi barira ku musozi, baguma kutwimira baratwangira, turagaruka nta na jambo tuvuganye tudasanze tudapimwe korona.
Chantal Nyazahabu nawe mu bahunze bava mu Bibogobogo bashaka ubuhungiro mu Burundi, avuga ko bashatse ibyangombwa byose by'inzira bibemerera kunyura ku mipaka, ariko bagera ku mpaka w'u Burundi ntibanabirebe.
Turimo gushaka ku mpaka wa Gatumba nyine bakatubwira ngo nitugaruke dusubire iwacu, saho twahe tuja ngwino ntabwo ari iwacu, tukongera tukagaruka twahura n'abandi bakatangira gutora inkoni badukubita ngo dusubire iyo twavuye iwacu, kandi ntahari nyine mazu baratwitse nk'abarazinyaze, nta kintu na kimwe gihari cyacu subizayo umuntu.
Ariko ku bakongomani bari kwemera mugatambuka?
Ku bakongomani bari kwemera tugatambuka nta kibazo na kimwe, ikibazo gifite Abarundi.
Aba bakongomani batangazwa n'uburyo igihugu cy'u Burundi cyanze kubafungurira imipaka ngo bahabwe ubuhungiro.
Twabahungiyeho tuzi ko ari abatabazi badutabara, ariko ntiduhaye tumenye impamvu yatuma dukimiranwa twebwe abagore n'abana ku mugongo, neza riguma kuba ry'izuba rikabica, intembe bikabarya, abana bamwe barwaye malariya kubera kwirirwa ku zuba, barwaye diyare kubera kubura icyo barya bakirirwa ku zuba, babaye banywa amazi y'ico, none tazazara bafite imbaraga n'ubushobozi n'urukundo, turamenyeza kugira ngo mudutabare muduheze ubuhungiro.
Kubera iyi minsi itatu abo baturage bamaze basubizwa inyuma, bageze ku mpaka wa Gatumba muri bo hari abatangiye kujya mu ngambi zo mu Bugande
twahise kujamo mu Bugande kubera mu Bugande ariho bari kwakira impunzi aho twari tuzi guko bashobora kutwakira ari na hafi ni Bujumbura cyangwa se Burundi ariko batwanze batwimiriye duhitamo kuja mu Bugande kuko ariho bari kwakira impunzi kindi wacu harasenywe harashira tubona ko nta buryo nta mutekano tubafitiye wo kwicara kubera kuko nanone babidukoreye bataraja kureba kiri hafi.
Juvenal Twaibu n'umwe mu bashinzwe uburenganzira bwa muntu muri Uvira avuga ko nta mpamvu iyo ariyo yose umuntu uri guhunga ubwicanyi ashobora kwangirwa ubuhungiro aho yiteza amahoro n'umutekano. Aba baturage bavuga ko ku ruhande rw'umupaka wa Congo batari kubimira usibye ibyangombwa by'inzira n'amafaranga y'igipimo cya corona bari kubasaba. Usibye aba bari guhungira i Burundi babuze inzira, hari abandi bari guhungira mu Bugande mu gihe abandi bakiri baraka mu rusengero ndetse no mu rusenda Kapfulwe, Kakukwe ndetse na Mutambara. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara y'Ubuyepfo.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Perezida Yoweri Museveni wa Uganda mu ijoro ryo kuri uyu wa kane yatangarije igihugu ko amashuri na bimwe mu bikorwa by'ubucuruzi bizakomeza gufunga kugeza mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi.
Ibikorwa bimwe na bimwe by'ubucuruzi hamwe n'amashuri y'ibanze bimaze hafi imyaka ibiri bifunze nk'umwe mu migambi yo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Kuva icyo cyorezo cyagiriye mu gihugu mu kwezi kwa gatatu k'umwaka w'2020 kugeza n'aya magingo, Uganda imaze kugira abanduye COVID-19 basaga gato 125,000, abasaga 190,000 bo akaba bamaze kuvurwa bagakira, kandi 3,329 bo akaba bamaze guhitanwa n'icyorezo ukurikije imibare itangazwa na Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu. Ku bipimo bikorwa buri munsi, abasanganwe iyo virusi kuri ubu bangana na 1.6%. Ukurikije Perezida Museveni, ukukomeza gufunga amashuri bigendereye kurinda ababyeyi b'abanyeshuri, kuko abanyeshuri benshi biga bataha mu ngo zabo akaba baramutse banduye bashobora kwanduza ababyeyi babo, bityo icyorezo kikabatsemba bagasiga imfubyi nyinshi, dore ko abakiri bato bo iyo banduye imibiri yabo ishoboye kurwanya iyo virusi. Yatangaje imibare y'abantu bahitanywe n'icyo cyorezo cyane cyane mu bihugu byo mu Burayi na Amerika kimwe no mu Buhinde, aho ababarirwa mu 100,000 barimbutse. Avuga ko kuba muri Uganda icyorezo kimaze guhitana bake bitatewe n'ibitangaza, ahubwo ko byatewe n'izo ngamba zikaze zafashwe n'ubutegetsi zirimo gukomeza gufunga amashuri. Museveni yatangaje ko abakozi bo mu bubari, imyanya y'imyidagaduro n'amasoko ubu nabo bagiye gushyirwa mu bantu b'ingenzi bakwiye gukingirwa mbere y'uko ibikorwa byose mu gihugu bifungura mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha.
By the end of December 2021, more than 23 million Ugandans.
Mu mpera z'uyu mwaka abanyayuganda basaga 12,000,000 bazaba bamaze gukingirwa. Abo ni kuri 21,000,000 z'abanyagihugu bakeneye urukingo rwa COVID-19. Icy'ingenzi ni uko muri abo 12,000,000 bagiye gukingirwa harimo ba bandi 4,800,000 bagomba gukingirwa mbere y'abandi bose, kuko bakora mu myanya yatuma bandura kuruta abandi. Akaba barimo abashinzwe umutekano, abarimu, abakozi byo mu buzima ndetse n'abantu bakuze n'abafite indwara zidakira n'abanyeshuri bari hejuru y'imyaka 18, ndetse twongeyemo n'abakozi bo mu masoko n'ububari. Abo bose bagomba kuba bakingiwe kugeza mu mpera z'uyu mwaka kugira ngo dufungure amashuri hamwe n'ibindi bikorwa byose by'ubucuruzi mu gihugu bitarafungura n'ubu. Aho tugeze ubu nta cyananirana kugira ngo dufungure ibikorwa byose mu gihugu twirinze bihagije. Hari ukwinubira mu banyagihugu bamagana ubutegetsi kubera ko bukomeje gufunga amashuri kumara imyaka ibiri kuva aho icyorezo cyagiriye mu gihugu, kandi mu bindi bihugu ku isi ndetse n'iby'ibituranyi amashuri afunguye. Banavuga ko abana benshi batazasubira ku ishuri, cyane cyane abana b'abakobwa, bamwe batewe inda kubera kuguma mu rugo ntibaje ku ishuri. Ariko uko niko Perezida Museveni yasubije izo mpungenge z'abanyagihugu.
It was therefore criminal to propose that we open schools without vaccinating the vulnerable parents.
Ati ni igikorwa cy'ubugizi bwa nabi kugira ngo dufungure amashuri tutarakingira ababyeyi bose. Twari gusoza turimbiye abo babyeyi amagwa agasigara abana bonyine. Ingaruka zose zatewe n'ifungwa ry'amashuri nk'abakobwa bato batewe inda, gutakaza umwanya wo kwiga, ibi byose byabonetse umuti. Ariko uwapfuye aba yapfuye utamugarura. Abakobwa babyeyi bakiri bato basubira ku ishuri batiga, abantu bakuze nabo bariga, ariko abantu bapfuye ntacyo bakora. Uretse ikibazo cy'amashuri na bimwe mu bikorwa by'ubucuruzi bizakomeza gufunga kugeza mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha, Perezida Museveni yanavuze ku mutekano. Yibanze ku bitero by'iterabwoba bibiri biherutse mu gihugu bigahitana abantu babiri. Museveni yasomye urutonde rw'imigwi itandukanye yagerageje kurwanya ubutegetsi inshuro nyinshi, irimo imigwi y'abaterabwoba nka ADF ikorera muri Congo. Yavuze ko abo bose baneshejwe. Ati naba barimo kugaba ibitero ku basivile n'abarimo kubatera inkunga, haba bari imbere mu gihugu no hanze yacu bazatsindwa. Ariko ati kuva izo ntagondwa zagerageje kurasa uwahoze ari umugabo w'ingabo z'igihugu Generali Katumba Wamara zikamusha, n'abari bari inyuma y'icyo gitero barafashwe bavuga abo bakorana nabo, kandi babagira kuri 37 mu bari bakuriye ibyo bikorwa bya ADF batawe muri yombi, ubu akaba bafunze kandi batanu bo akaba bamaze kwicwa n'abashinzwe umutekano. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Guhera ku cyumweru mu mujyi wa Glasgow mu Bwongereza hazaba inama mpuzamahanga ya 26 yiga ku kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe, izitabirwa n'abantu barenga 25,000. Iyi nama ibaye mu gihe havugwa ingaruka mbi nyinshi ziterwa n'ihindagurika ry'ibihe, abazayitabira bagasabwa gufata imyanzuro izafasha kugabanya izo ngaruka no kwita ku bidukikije. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na bamwe mu bantu bakurikiranira hafi icyo kibazo, barimo Profesori Desire Rugaragaza wo muri Kaminuza ya Glasgow, Jadon Nkurunziza na Marc Robert Inyange, bombi bakurikirana hafi ibijyanye n'ibidukikije mu Burundi. Reka Profesori Rugaragaza atangira tubwira uko icyo kibazo cyifashe muri ibi bihe.
Ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe kirakomeye cyane kandi nticyoroshe, kuko amakungu yose ariko aragerageza yuko isi itoshuha ku rugero ruri hagati ya 1.5 dogere selisiyusi, sinshobora kuronka ingene ntakivuga mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda, hamwe n'amadogere 2. Ariko uri kuraraba uko ibintu biriko biragenda, biraboneka yuko amaraporo ashikira abajejwe ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe, raporo z'abasiyantifike abashakashatsi batandukanye barerekana yuko isi n'ihindagurika ry'ibihe bikeranywa nabi cyane gusumba uko byahora.
Nawe kuri icyo kibazo nyine Jado Nkurunziza, ukibona gute, ubona icyo kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe cyifashe gute?
Bwa mbere nagomba nshimire kubona mwantumiye, ama bwa kabiri naho nshimire nabo turiko turasangiza ikiganiro n'abariko baratumvira n'abandi turiko turahanana ibyumviro. Uko umwigisha wo muri kaminuza aje kubivuga, n'ukuri ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe ikibazo gikomeye cyane mu buzima bw'isi, mu buzima bw'igihugu no mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese. N'ukuri sagashisha mu rumuri, murabizi namwe mama mubibona, ihinduka ry'ibihe no munsi kurishwa kuri ino saha ni ikibazo gikomeye cyane gihanze isi, kandi gihanze na kazoza keza kejo. Mu gihe twebwe abantu cyangwa abarundi, ariko ndavuga ko ndi umurundi, tutabihagurukiye birashobora kuba ejo iyo si yacu ishobora kuba umuriro udahera, ugasanga tubayeho nabi cyane. Mugabo je cyo namavuga, kuko byinshi yabivuze umwigisha wo muri kaminuza, cyo namavuga ni uko umuntu wese ahari ahakorera, aho atemberera, aho ikintu cyose abonye kitogenda nabi, ari uko yo kuramuko mu mutwe akavuga ati reka nkore kugira ejo sinze nicuze ejo nibyashika. ntaje avuge ngo nujya zokora cyaho ni leta cyangwa na mashira hamwe mugabo avuge tireka jewe kugatwe kiwanje cyangwa aho ndi aho merere aho niga nkorera aho ndi ngerageje ibinduka gibihe ndabigira ivyo wanje nitange atatse nje gusa nuko Baden Powell yabivuze tugerageze inosi kuko uko twayisanze siko twayisiga kandi uko imyaka igenda niko ibintu biguma byunyuka sibo bigaruka ko cyane umwigisha yivuze wa kaminuza n'ukuri ikibazo cinduka gibihe ni ikibazo nkora mutima cyane mu buzima bw'umuntu cyangwa mu buzima bw'isi nacyo gituma tukwiye guhaguruka tugahaguruka cyane kugira dukore dukore amaboko mu mwuzi.
Nawe Mark Rugerinyange kuri ico kibazo nyene bavuga ko wakurikiranye nk'ivyerekeye ikiyaga Tanganyika turaza kubivuga imenshi imbere ariko muri rusangi ubona ico kibazo kibonekeza cyane ko hari abagifise amazinda bavuga ko kumbure abantu batwariza hejuru abanyepolitike canke abo baharanira ibidukikije we urakibona ko ari kibazo gikomeye kibonekeza.
Murakoze kuri ico kibazo kuko ni kibazo kiterekeye umuntu umwe kiterekeye igihugu kimwe kiterekeye ikiremwa kimwe mugabo ni kibazo gihanze ico twokwita ikintu cyose caremwe kuri iyi kuko abahinga baravuga neza yuko hariho ubushuhe buri ku isi urugero mu bisanzwe bitateza kurenza ariko muri ino minsi biribonekeza yuko iryo hindagurika ry'ibihe ryononye ibintu bitari bike kuko nk'uko mubizi no bahakarorero k'imvura ingenigwa imvura iragwa nabi cyane kubera hari aho iteba kugwa hari aho izari nyinshi hari aho izari nkeyi ibi hamwe hakuma ahandi hakononekara ibyo nibyibonekeza umuntu atorinda kuja kurondera umugabo uwariwe wese akabibona. Rero kino kibazo ni kibazo gihanze isi yose atanamwe avuyemo kuko twese bitugira kwingaruka iyo rero ari kibazo gihanze isi ibintu bigahinduka no kuvuga ukubaho kw'abantu guca guhinduka ndetse kugahinduka nabi kuko atari ibintu baba bamenyereye kandi rimwe rimwe ndetse badashobora no kwitegurira kuko ndabakarobe kw'imyuzurire mugize iminsi mwumva niyo tubona hanyuma rero imvura ikagwa nyinshi imisozi igatsiduka ibintu bikononekara abantu amazu yabo akononekara ingene tubaho rero murazi yuko tubeshejweho n'ibyo dufungura ku isi uca turima nabi tukabaho nabi bigaragaza yuko ari ikibazo cari gikwiye kwicarirwa n'umuntu uwo ari we wese atanumwe avuyemwo si ukuvuga ngo ni umunye politike canke n'umushakashatsi mugabo umwe wese ahaherereye kandi nibaza yuko dushize inguvu hamwe ibintu bishobora guhinduka tukabiha intumbero nabo bakumbure bataravyumva neza bagaheza bakavyumva kuko n'ejo nabo nyene hari naho yobagora gusumba.
Nashaka ngaruke kuri Desire rugaragaza iyi nama i Glasgow izotangura ku itariki 31 z'uko kwezi kuri 10 kwihindagurika ry'ibihe ku bwanyu izihageze canke harengeranye gato.
Iyi nama mu bisanzwe murabona yuko n'ubundi ari kuba mu mwaka uheze sukurengerana gusa kuko uri kuraraba ingene ihindagurika ry'ibihe riko riraba yibaza yuko ahubwo abakwiye kuba amanama y'urutavana ko kugira ngo ababijejwe cyane cyane abatwara ibihugu vya rutura abatwara ibihugu biri mu nzira y'amajambere eka bose kugira ngo baze hamwe turabe ingene ihindagurika ry'ibihe rishobora kugabanuka cyangwa umuvuduko wacyo ugabanuka kuko icyo bariko bararaba si uko si uguhagarika burundu ahubwo ni ukuraba ingene botuma ibivyuka bijya mu kirere bigabanuka ku rugero rudasanzwe kugira ngo bitume ubushuhe bw'isi bugabanuka nabwo nyine ku rugero rudasanzwe ariko ibiko biraba uri kuraraba intambwe zigenda ziterwa muri ico gikorwa eske zirashimishije umuntu azirabye zirashimishije niyo mpamvu ahubwo itaje gusa hageze harengeranye kuko ubushuhe bumaze kuba bwinshi amaraporo nkuko nari nteze kubivuga nuko bagenzanje babivuze arerekana cyane ko iki kibazo ingorane y'ihindagurika ry'ibihe idafatiwe ingingo ruhasha hakiri kare nta kabuza yuko isi turiko iriko irononekara kandi ku rugero rudasanzwe.
Jado Nkurunziza, kuri ico kibazo nyene ije hageze ije harengeranye hari inama zabaye imbere yaho kwihindagurika ry'ibihe hari intambwe zashyizwe ko irikoraniro atakivuyemwo mubona ibintu bizogenda gute.
Nakoze cyane Fide, kuri jewe uko ndabibona mbona yuko twacerewe cyane kwacerewe ahubwo nkuko umwigisha yavuze muri kaminuza ni kuri aya mareta afise ibihugu bya rutura n'aya mareta afise ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bakwiye kuja hamwe bagatora inyishu umuti bavuga ukomeye cyane kuko no munsi ibintu biko birayangara cyane kuko birayangara ubushuhe bwabaye bwinshi igisenge baguma baconona uko bishakiye hama ibihugu bifise amahinguriro menshi baguma bapfuriwa cyane hama twebwe turi mu majambe mu iterambere ugasanga tuguma dukora cyane joro n'umutaga kugira dukingire inosi ugasanga ibyo dukora bibaye impfa gusa hama novuga yuko no saba yuko bo kwicara bagatora umuti ruhasha umuti ushobora kudufasha kugira urwaruka ku myaka iri imbere ushobore kubaho neza kuko sindaba benshi atagikozwe uno munsi ejo nta kazoza kazoba kari keza ahubwo rero nuko wo kwicara cyane bagatora umuti mwiza hama ni bavuye bahura mu nama gusa ahubwo imvugo ijyane n'ingiro bakura amaboko mu munsi batora inyishu iboneka ya nyishu ishobora guhumuriza abantu bose bari ku isi yaba abatunzi yaba abakene yaba ibihugu biteye imbere yaba ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere twese twumve yuko twashimye n'inyishu yabonetse bababwira yuko bagumye bagira amanama ata kintu kishobora kuvamwo naho tuba turiko turaja mugabo bashobora kwicara bagatora umuti ruhasha twese turashobora gutera imbere kandi na ca gisenge kirashobora koroherwa imvura ikagwa ku mwanya nkuko yabivuze urya
Mark Rugenyange
yabivuze yabihagarara ko cyane yuko uno munsi imvura hari igihe itagwa hari igihe icegwa kugwa hari igihe igwa ari nyinshi cyane ugasanga amakanivo yose yuzuye inzuzi zuzuye ibintu bigatwagwa bakabomoka abantu bakabura aho bashobora kuruhukira cyangwa kuba cyangwa kuryama.
Mark Rugerinyange, harabaye inama imbere yaho muribaza ko iri koraniro hari ikintu gishobora kuvamo hari umwizero mufise ko hashobora kuvamo intambwe ziboneka imvugo ikajana n'ingiro ko abanebagura inama nk'izo banebogura abategetsi b'ibihugu baba bakoranye bavuga amajambo gusa mu ntebe babishyize mu bikorwa kandi hari inyungu zitandukanye zidahuza.
Murakoze kuri ico kibazo hanyuma rero nushimira abahejeje kuvuga imbere yanje iyi nama nkuko babivuze si ya mbere kandi si n'iya nyuma inama zimaze kuba ni nyinshi zerekeye izihindagurika ry'ibihe ariko urumva yuko hari ibikorwa bitarakorwa kugira ngo isi ishobore koroherwa ikirere gishobore koroherwa kugira ngo n'abantu boroherwe. Iyi nama rero sinuvuga yuko ataca umuntu yoyitegamwo uyitegamo ikintu ariko burya gutegura inama ni kimwe hanyuma gukurikiza ibiyivuyemwo ni kindi ni guca baraba mbega bireka kuja mu ngiro kubera iki kubanza hakigwa n'ico cigwa cuko ibivuye mu nama iyo bica bija n'ico byoca bikoreshwa rero kuri ibyo bamaze kugira iyo nama akagira ikivuyemwo kugira bije mu ngiro je ndibaza yuko hamwe bizogenda neza muri iyo nama hovamwo inama ni no kwita yamaho izo tukwita conseil permanent
kugira ngo ibyavuzwe bigiraho bishikira.
Aya makuru washyize hamwe aya majwi ni Dieudonné Cyubahiro, amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edir Rwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.